bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Jewi Diane na hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese ncuti bakunze.
Nara yapomye kuko yazi gihe gito cyane umva no mabombo nyene yarazivye aruma neza ningese zaragivente zaragiye mu ntuzo ngira mu mutima.
Uyu numwe mu banyagihugu muri zone Ramba iri kuri komune ya Kabezi mu ntara ya Bujumbura avuga ikibazo cy'amazi meza bafise abagera ku 300 nta mazi bafise nkuko muza kuvyumva muri abahagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan kuva kuri no wa mbere yatanguye urugendo muri Algeria aho yongeye kugendera Afrika akazogendera n'ibindi bihugu bitatu byo kuri iyo mugabane hari byo Mauritania, Senegal na Mali. Perezida wa Turukiya yaherekejwe n'abashikiranganje batari bake hamwe n'abagwizatunga yavuze ko azoganira n'abategetsi ba Algeria ku migenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri cyane cyane mu gisata cy'amasoko ntanganguvu hamwe no ku bibazo by'akarere. Ubaye ubugira gatatu Erdogan agendera Algeria. Perezida Erdogan azuva muri Algeria yerekeza muri Mauritania na Mali. Intambara iri kubera muri Sudani y'umanuko hisa ni iriko ikwegera izindi miliyoni z'abanyagihugu mu nzara nk'uko bigaragara muri raporo y'ishyira hamwe mpuzamakungu ONU. ONU ishikiriza ko muri uno mwaka ubukene bw'ibifungurwa muri ico gihugu bushobora gukora ku banyagihugu barenga miliyoni indwi, ni ukuvuga 60% y'abanyagihugu bose mu gihe hatotangwa imfashanyo. Raporo yasohowe n'ibisata bitatu vya ONU ivuga ko hafi ca kabiri igihugu bari mu bihe byo kubura ibifungurwa kuva mu kwezi kwa mbere. Serge Tiso aseruka igisata cha ONU cita ku bifungurwa n'uburimyi FAO muri Sudani y'Epfo yasiguye ko ubwo bukene bw'ibifungurwa bwatewe n'intambara. Leta z'ubumwe za Amerika zishikiriza ko umugambi w'Ubushinwa wo gukura ibiringo umukuru w'igihugu amara ku butegetsi ari ikibazo cega Ubushinwa bwonyine. Sekretari ajeje kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yabishikirije kuri no wa mbere mu kiganiro n'amenyesha amakuru ku biro vya Perezida White House. Yavuze ko intwaro zishingiye ku biringo ari vyo Trump ashigikiye muri Leta z'ubumwe za Amerika, ariko ko Ubushinwa bufise uburenganzira bwo guhitamwo ico bushaka. Amwomenya ko umugambwe w'abakomuniste mu Bushinwa washikirije ku munsi wa Mungu ko wifuza yuko ibiringo bibiri by'imyaka itanu bihabwa umukuru w'igihugu na vice perezida wo mu Bushinwa vyokongerezwa gutyo umukuru w'igihugu ahari perezidansi agashobora kwitoreza ibindi biringo inyuma y'imyaka y'umwaka 2023 ahazo barangije ibiringo vyiwe bibiri kuva ari ku butegetsi mu 2013. Radio ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ijwi rya Amerika murayumva kandi atankomanzi mu Buganda mu makambi atandukanye.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi, ikiganiro cacu tuno munsi tuguhera mu ikambi ya Kyangwali ni mu gihugu c'u Buganda avugwa ingwara ya korera yateye muri ico gihugu. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ariko araca ijya nino iyo nkuru. Ignatius amahoro ngaho mu Buganda. Ignatius. Ignatius, urikura twumva? Ntidushoboye kubandanya tumugumana kuri telefone ariko hagati aho nitwashobora kumutora turaza kugaruka kuri iyo nkuru nkomenya gusa yuko abanyekongo bari muri iyo kambi bashika kuri 20 ari bamaze kwicwa n'ico kiza cakorera twari dutegekanya kubaza munyemyesha makuru wacu nimba hari abarundi canke abanyarwanda babari muri iyo kambi utwo tubazo nkumbura aza kututwishura nitwashobora kumutora kandi ku murongo bidakunze yemeye kuza kurungika inkuru mugashobora kuyumva mu makuru yacu imbere aza kuza aza kuba ari gihe c'isaha 12 n'igihe c'isaha 1:30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Tukiri ku kibazo c'impunzi ishami rya ONU gitaha impunzi HCR mu gihugu cy'u Rwanda rivuga yuko ibitigiri by'abanyekongo bishwe biciwe imbere y'ahakorera iryo shami rya ONU igihe bari kugaragaza yo kwigaragambya yo basaba ko ubuzima bwabo bwotozurirwa vyiyongereye. Mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana yakomeje gukurikirana kino kibazo, turi kumwe kuri telefone. Claude, amahoro.
Amahoro, amahoro bien.
Ibitigiri HCR yavuze yuko vyiyongerekanye, ni bangahe yemeza ko bapfuye?
Bien, HCR mitangazo yasohoye kuri uno wa mbere ni ubwo ku munsi w'ejo yavuze ko impunzi z'abanyekongo zishwe n'igipolisi cy'u Rwanda zimaze kuba 11. Ni ukuvuga ngo abo nabishwe biciwe ahaberaga imyigaragambyo ku biro bya HCR ku ishami rya Karongi. Hasi rivuga ko haguye abantu 8 ko aribo bahiciwe, hanyuma abandi batatu bicirwa imbere mu nkambi ya Kiziba, bose hamwe rero bakaba 11. Gusa polisi ku munsi wakurikiyeho, ni ukuvuga ku itariki 23 yo yari yatangaje yuko abishwe ari 5, akomereka impunzi 20 n'abapolisi 7.
Baravuga mu bwahe uburyo baba bariciwemo mu ikambi, habaye imbere, habaye inyuma, sangapi bigenze gute?
Mu itangazo ntabwo babisobanura neza, ariko amakuru twabonye ni uko abari bari mu nkambi nabo habayeho igisa nko guhangana. Bavuga yuko hari abakozi ba Midima n'abandi bari bagiye mu nkambi kugira ngo aba impunzi zari zikiriye zari zakumiwe zidashobora gusohoka ngo zisange bagenzi bazo, hagiye itsinda ry'abantu bashaka kugira ngo batore indi komite nshyashya, hanyuma yari iriho bayeguze kuko bavugaga ko ariyo yateguye imyigaragambyo isa nkaho igumuye abaturage. Hanyuma impunzi zari zirimo ibyo bintu zirabyanga, habaho noneho no guhangana, basa nkaho bafashe abo bakozi ba Midima bari bagiyeyo, akaba ariho bishoboka yuko abo bantu bici basa nkaho bashaka kubohoza. Abo bakozi ba Midima bari bagiyeyo bashaka kumvisha impunzi zirimo imbere ko bagomba gutora indi komite nshyashya, kandi ikanemeza yuko iyo myigaragambyo yateguwe n'urubyiruko ari insoresore, ari urubyiruko rwabaye nkaho rubikanguriye abandi baturage bakabikora mu by'ukuri batabyemeraga, basa nkaho ari urubyiruko rwabibashishikarije. Abari barimo rero babyanze, nibwo bishoboka yuko habayeho n'ubundi guhangana, abo bantu batatu bicirwa aho ngaho mu nkambi. Ni imibare nayo igenda ihindagurika kuko urabona nta n'icyumweru kirashira, bavuye kuri 5 bageze ku 8 bageze kuri 11. Bishoboka ko n'ubundi imibare ishobora kuzongera igahinduka wenda isaha n'isaha.
Ngira ngo uzokubitirayo hama avugane nabo utubwiye ko byifashe, ariko hagati aho hari amakuru yabo mashasha ufise aho bari mu ikambi nyuma yaho bashinguriye ababo ku munsi wa gatandatu ga Claude.
Ngira ngo Diane, kuva kuri uwo munsi ngira ngo wa gatanu ntabwo kwinjira mu nkambi byari ibintu byoroshye. Twagerageje gushaka kwinjiramo ngo turebe uko ubuzima bumeze n'uko abantu n'uko impunzi zirimo zimeze, ese izatatanyijwe wenda babashije kurokoka ubwicanyi bwo kwitwa kuwa gatanu kuwa kane baba barabashije gusubira mu nkambi bose, ariko ntabwo byadukundiye kubera ko igipolisi aricyo cyari cyagose inkambi, nta muntu n'umwe wemererwaga kwinjira. Kugeza ubu rero amakuru dufite n'ayabo tuvugana barimo bavuga yuko uretse ikintu cy'icyoba bose bafite babona umupolisi cyangwa se umusirikare bakihinda bagasa nkaho birukanka kubera nyine ubwo bwoba na bamwe bahamutse. Nta yandi makuru uretse ko abo twavuganaga n'ubundi bavuga ko hari mituze uretse icyo kimwe cy'ubwoba gusa kw'impunzi ziriyo ariko nta kindi gikuba kiracikayo kugeza ubu.
Urakoze cyane gose Claude Ganza munyamagana urabandanya rero uca ukurikiranira hagufi vyo nkuru hama uraza guhava ubigaruka ko handi hato makuru yacu yo hanyuma saa 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda na saa 8:30.
Urakoze cyane Diane.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda umusozi wa Mena zone Ramba ni muri commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura avuga ko ubukene bw'amazi meza abagira ku 3000 nta mazi meza bafise muravyumva mu nkuru imenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse yanyarukiye kuri uwo musozi wa Mena.
Amazi meza ntaba ku musozi wa Mena abahabwa ijwi ry'Amerika ko haheze ikiringo giharugwa mu myaka mbombo yarakamye
cyanarekeze kuyabona ariko birashika kabari muri 2007 na nikera bwego kuyabona ngaho muri 2007
urawiwisha
ego narayavomye kuko yaje gihe gito cyane umva no mabombo nyene yarazivya ruma neza ningese zaragize nte zaragiye mu ntuze ngira mu mafisi
kubera ubukene bw'amazi meza urugiramba nibwo banyagihugu ku musozi Mena bikora ko ibikorwa byabo bya misi yose no kumeshwa no guteka nishimye Sonia ni umukenyezi ava muri urwo ruzi
tuvoma nyine natembera mu muhondo
nivo mwongo niyo ko ntayandi mazi ariho twovoma
nabo ni kigubwa ngaha bose niyo bavoma
niko niyo bavoma
niko mazi kumenga sana yisa n'inginagina
niyo tubivoma kujya nyine tubarinda agatora
ingaruka mbi ku magara yanyu nta makenga
nene ubwo twoyagira twogira gute yarusika tukazigwa ariko tuyihangana
nawe uriwungenze mbe nta makenga ufite kuri umwana wiwungenze ko ashobora kuvuka atameze neza kubera imicafu y'iburanwa
kandi kwa muganga kwa mama bamukingiye umva yorwara
amazi meza yo kunywa si uwo ari we wese ashobora kuyaronka kugira aboneke bisaba amagana n'amafaranga nimubona Thierry ni umunyeshuri wiga mu mwaka wa 12 yatwiganiye ingene ubwo bukene bw'amazi bumubangamira mu vyigwa.
Ikibazo cy'amazi kiratugeramiye aho ushobora kuva nko ku ishure tutaha isaha ya saa 8 ishitse ngaha itanyorohera mu gufatikaye bivanye n'ukuntu cyangwa nongera nkafata igikorwa cyo kuza kuvoma amazi nkagenda ku ikinga iryo bombo riri mu Kabezi mbo mu gitondo bayugurura kuva size gushika saa 4 baca bayugara bakaca basubira kugurura saa 9 gushika saa 10 cyangwa size maze gushikayo nkasanga imirongo ni myinshi sanga bamwe izo saha bashe batwugarirako tutayanavomye
nkuko twavyiganiwe n'abajeje intwaro kuri uwo mutumba wa Mena hasanzwe hari abantu barenga 3000 mu mihana irenga 3000 kubera ubukene bw'amazi mu mwaka uheze indwara ya korera yarafashe abatari bake bivugwa na Nzeyimana Audasi umwe wabajeje intwaro kuri uwo mutumba.
Izo ndwara zarafasha abantu benshi cyane mbere wabaye umutumba wa mbere wagize ibibazo byo gufatwa n'indwara ya korera ukuri ishyirahamwe rya Croix Rouge ryaragize ingufu nyinshi cyane kuri wa ruzi rarungika amazi iraza gutora abantu abafashwe na korera ngira ngo ngaha ku mutumba wacu imodoka yarashobora kwashura nk'inshuro zine zitarize gutora abafashwe ku mutumba nyine
harafashwe nk'abantu icyo gihe hari ryari
hari benshi cyane naha ku mwaka nyine urayo urangiye harafashwe nk'abantu barenga ku 200 kandi n'ubu unye nk'uko mubona bimeze hashobora kongera kwinjira muri izo ngorane bisaba ko mwebwe musika imbere mwo tugirira ingufu kugira ngo ayo mazi aboneke.
Hambavu y'imihana kuri uwo mutumba wa Mena hasanzwe hariho ishuri ryiga ko abanyeshuri baharugwa 200 kandi ko harubakwa n'ivuriro ivyo banyagihugu baho twaganiriye bakavuga ko atavuriro cyangwa ishuri rikwiye kuba atagira amazi. Musenyeri wa komine Kabezi Nirida Ndayishimiye yabwiye ijwi ry'Amerika ko iyo ngorane y'amazi bayizi kandi bitari ku musozi wa Mena gusa ariko ku yino ku yindi misozi akavuga nk'umusozi wa Ramba. Yavuze kandi ko abandi yadodora arondera aho bazanira amazi meza ko yizeye ko mu minsi iri imbere agiye kuboneka muri komine Kabezi ntara ya Bujumbura. Fidelite Ishatse ijwi ry'Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda munamenyereye ko nkano masaha misi yose tubashikiriza ikiyago cy'abanyedini muti uno munsi turagaruka kuki haraheze igihe ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye baba abari ku butegetsi canke abatari ku butegetsi bagirizwa yuko bakoreshwa n'abanyepolitike akoreka hafi naho ku munsi wa mungu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo harugwaruka gwishwaye mu banyagihugu aho bari gusengera amasengero atandukanye gukyo bagabatera ubwoba mu myerekano bariko baratunganya reka mugenzi wacu Diane Ndonse tumuhe ikaze ahari Bujumbura kugira ngo aduge ku kiyago n'abatumire bari kumwe aratangura tubwira barivu
Patiri Artide Njabuheze umunyamabanga mukuru mu biro bya Ekleziya Katolika bijejwe indero runtu na rukirisu by'igwaruka turabaramukije
Nagize bwa keye
twakire na LH Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe bwe turabaramukije
Turamukije turamutse n'abatumviriza nabo turi kumwe
Ego twakire na Simbo Jean Baptiste umunyamabanga mukuru mu runani rw'amashira hamwe y'igwaruka mu Burundi CPAG namwe bwe turabaramukije
Amahoro neza
Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijyanye n'ico amadini n'amasengero akwiye guterera mu gwaruka kugira ngo rushobore guharanira amahoro Patiri nikiki amasengero n'amadini akwiye gufasha kugira ngo ugwaruka rushobore guharanira amahoro rushiko rubikora
ivyo twebwe muri Ekleziya Katolika ifasha ugwaruka kugira ruhanira amahoro ubwa mbere biva ku nyigisho nyene nihangiro y'Ekleziya Katolika kuko munyigisho z'Ekleziya Katolika dusanzwe iryo hangiro ry'amahoro turihabwa n'uwo nyine dukurikira ariwe Yesu Kristo ariko urwaruka kuburyo bwiharije turarwigisha guharanira amahoro duciye mu bintu byinshi ubwa mbere duciye mu mahwaniro y'urwaruka nyine duciye kandi kuri ibitwita imihari urwaruka rurahukiye mu byo twita imihari hanyuma kandi duciye nko mu mashure ku nyigisho zitandukanye ama club mu mashure mbere no vuga nti no hagati nyine y'amashure n'ayandi hariho ibintu byinshi biharanira byo guharanira amahoro bihuza amashure n'ayandi ama match nkino cyangwa ubucuti amashure n'ayandi agiriranira
ere hasharuna mbega mwebwe namwe mu midini wanyu murafite ibikorwa mutunganya nk'uko twumva Ekleziya Katolika ibikora kugira ngo bishobore gufasha ugwaruka guharanira amahoro
umuntu yabanza kumenya ubwa mbere ko ugwaruka ni nguvu zidasanzwe haba mu kwemera haba mu bikorwa bya misi yose ubugira kabiri nuko umuntu atamica afise kugira ngo ugwaruka turusabe ko ruharanira amahoro nuko tubanza kwereka amahoro ni iki ibyo nica mu nyigisho rero no kubigisha rero haba ku ntebe y'ishure haba mu nyigisho za misi yose no mu mihana kuko turavugana n'ababyeyi nyine bakwiye kuvugana n'abana babo kuko hari ababyeyi benshi usanga amatsiko no kumana giye mu ishuri avuga ati kwa kundi ko inka y'umucingo na hejeje ngo hasigayeho umwungeri akibagira yuko ati baguma ariko aragira ikiyago tukamya kandi yuko ugwaruka rurigana rurigana rushaka gufata ishusho kuri bakuru babari imbere nubwo rero yuko mu bijyanye n'inyigisho nuko menya yuko ejo kugira ngo hazobe heza nuko bazaba bahateguye bakategura kuba hifuza benshi bakunda kuvuga ngo gwaruka ngo ni Burundi bw'ejo mugato ari batuti ni Burundi bw'uyu munsi n'ubw'ejo kuko umunsi warafite ibyo abazwa ejo naho kandi kazo bagejwe amabanga yenda kumakomeye kwa vuga ejo mengo nta natazoshika nubwo ariko hariho imigambi myinshi umuntu ateza kugira ugwaruka kugira ngo rumenye ico ruri rumenye yuko ibyo bitariko beregena neza uyu munsi ejo kugira ngo bazobikosore ariko kuba afite inyigisho zikwiye
Ego Jean Baptiste madini n'amasengero murakorana kugira ngo mufashe ko gushigikira ubwo gwaruka mu guharanira amahoro
Uno munsi je noshima gose intambwe ugwaruka rugeze ko mu bikorwa rusanzwe bikororangura bivuye ku mfashanyo zitanzwe n'amasengero hamwe n'amadini ariko nkavuga nti umva ugwaruka ruri ku kivi ni ngombwa rero yuko utwo twigoro twongerezwa kuko dufatiye kuri kahise cyane no kuri kubu hari ibibazo byinshi biri mu gwaruka cyanye n'ivyo nibijanye no gukarihirizwa ubumenyi cyanye nuko ugwaruka rubaye hata ariko n'ugwaruka no vuga rumaze kwisununura kuko twebye muri mu runani rw'amashyirahamwe CPAG dukorana n'ugwaruka rubi hanini mu mici ibiri ifatiye ku myaka hari ugwaruka ruri mu myaka iri hagati ya 14 na 25 ubwo ugiye kuraba umuce munini n'ugwaruka rusanzwe ruri ku mashuri abo rero barahabwa indero y'ikiye mashuri barahabwa indero y'ikiye muri ama club ariko kandi hariho n'urundi gwaruka rufite imyaka iri hagati ya 18 na 35 ubwo akenshi ni gwaruka usanga ruri kororondera akazi gwaruka rufite ingorane idasanzwe z'uko usanga rudafise ikintu rukora ivyo rero musanzwe mumbizi yuko y'umuntu adafise ico yihereza akenshi ni ahandi usanga agiye guhurumbira ivyo atategerezwa guhurumbira ariko ubundi umuntu yari kukiva ariko arakora birafasha kugira yumve ko byukuri yo sahiriza muri uko gusimbataza amahoro muri rusange rero ugwaruka nuko gofashwa mu kwiga hamwe no kwiyumvira imigambi irashe yotumejo rushwa kuronka ico guhereje
ego patiri yari yavuze ko ari amahwaniro bagira mugabo atatubye neza mbega muri amahwaniro ni giki hanini mu bafasha ugo gwaruka
muri ayo mahwaniro akoranira mu gwaruka rutandukanye mu budasa bwabo irantanga karore kuko riyatunganya ugihugu cyose cyangwa ugwe wa diocese cyangwa ugwego rutoya rw'amaparuwase nk'atanu ibyo bita région pastorale intara y'ubutumwa muri icyo gihe urwaruka bararutumako rukiyandikisha hanyuma bakazomara iminsi itatu bari hamwe icyiza cyavyo nuko nkuko umugenzanje Simba aheje kubivuga n'urwaruka gwaba uri mu mashure canke utari mu mashure ico gituma mvuze mu budasa bwabo hanyuma
namoko
byose ubudasa bwose haba amoko ubutunzi uri mu ishure utari mu ishure bose barabatumako bagategurirwa inyigisho y'iminsi itatu no kuvuga rero barara aho hantu paruwasi bayabakiriye iciza kirimwo nuko urwo rwaruka rwakirwa n'imiryango niyo iruraza kandi uwari we wese aza kuza atazi uza kumuraza uwari we kandi ntatoruza kumuraza umwe wese agenda kurazwa n'uwo bamutoye bati wewe umuryango kana kawe yandikishije niwe ukujana ukuraza murumva rero mu guharanira amahoro biratuma abantu bamenyana ubudasa bwabo bakabona ko bafise igikorwa kimwe izo nyigisho bakazironka mu minsi itatu kugira ngo nabo basubiye iyo baba bazi bagende bajanye inyigisho zubaka imiryango zubaka urwaruka rimwe rimwe mbere niyo iterambere birimwo turabakaburira n'ubwenge tubabwira tuti nyabuna imigambi nayo ijanye n'iterambere imeze ukunuku nuku mwo yitegure ukunuku nuku
ego muravuze ko mubakoraniriza hamwe atagutandukanya numviseme ngo sinzi no ku myaka ngira ngo nicyo kimwe
oya ku myaka dufatira kuba amaze gushikana n'imiburi imyaka 16 n'ukuduka
ego ntage ugaruka ruba rukeneye ngira ngo gusigurirwa bivanye n'ibihe ruba rurimwo bivanye n'amashuri ngira ngo bize hama bakabashira mu migwi kuko ivyumviro bishobora kuba bitari bimwe
uravye ugaruka yarabo bivanye nyina abantu basanga ariko babita bajya imiyabaga abakiri bato no kubijanye n'amahoro birahaza bikajamo kuko nkuko patiri hagiye kubivuga iyo usize hamwe abantu bashobora kuba ari mu mice myinshi mu bijyanye n'imyaka n'imico ibatarimo rimwe na rimwe nicyo gituma mishobora kukenerwa yuko ubashyira mu mice mito mito bivanye n'ibyo abantu bashobora kumva kuko ibyumviro ntibari bimwe no kubona ko ari kumwe ukabuzi ko abo bari mu mashuri bivanye n'icyo watumbereye kubashikiriza ari ushobora kubashikiriza hamwe bose abari mu mashuri n'abatagiye mu mashuri mugabo hariho n'izindi ngisho ushobora gutegura zerekeye abagiye mu mashuri kuko hari bimwe bamaze kurengera ugiye kubashyiramo ko bose bamwe n'abatari mu mashuri basanga umengo bari kwatakaza umwanya akora n'inyigisho ushobora gutegurira abo bantu batagiye amashuri kubera ko bivanye n'ubumenyi bafite bwo mu ishuri zijya nyigisho ugiye kuzisha muri rusange bashobora kuzitahura nubwo ko biravana n'icyo wategekanije kubigisha ukashobora kubashyira mu mice mu migwi nuko ushobora kubahuriza hamwe bivanye n'intumbero wabafitiye
na patiri ngira ngo niko basanzwe babikora ngira nuko twamukiriyemo
yego turabikora ubwo n'uburyo bumwe bw'ingene duhuza urwaruka rwinshi ariko kandi iyo tuba twabahuje ntibusikivuga yuko wigisha abantu ikivunga oya ni ibintu biba biteguye ku buryo bw'uko ubashyira mu mirwi ibivanye n'ingene wese abitegera ariko hambavu y'ibyo turafise ibintu twita imihari muri ekereziya katolika imihari muhora muyumva imihari y'abasukuti ingendanyi abasaferi abashonisitate n'abandi nabwo n'ubundi buryo gushobora gukabura ubwenge no kwigishwa mbere muramubona nk'abasukuti cyangwa abasaveri ko bakora n'ibindi bikorwa novuga yuko ari nk'iby'iterambere bakaburira n'ubwenge bw'ingene bashobora kubaka imigambi yabo n'ubundi buryo nabwo rero nk'uko yari karabivuga bwo kwigisha abantu bivanye n'icyo bagomba gukurikira ariko kandi n'ubumenyi n'ubukerebutsi babagezeho
Jean Baptiste ibyo bariko baravuga aba barongoye amasengero n'amadini mumva ni bishobora gufasha urwaruka kugira ngo rushobore kuba muri ibyo bikorwa byo guharanira inyungu z'amahoro
cyane gose mu Kirundi barayamaze ngo ntawutangisha adafise ibikorwa nk'ivyo rero biratuma gwaruka vy'ukuri rumaze kuba ruri kumwe muri iyo migwi muri ivyo bikorwa urumva kwanzu bwa mbere ko gwahawe agaciro kuko hajya iyo ugwaruka rwikora urabaho hajya mu kibano rutagira raronka kajyo ko kuja mu bikorwa nk'ivyo rimwe na rimwe hari gihe guyumvira ko gwakunyiriwe iyo rero ruserutse rukaja mu murundi gwaruka bagahana izimviro bagakarihirizwa ubumenyi bagashobora no kuja ku kivi kugira bakore ivyo bikorwa by'amaboko byunganira mu iterambere y'ikibano babayemo ni kintu kibaha agaciro gose gituma banashobora kuronka n'akajyo keza ko kwiyumvira kazoza kukwiyumvira ingene bitunganiriza ejo hazoza
mwavuze yuko hari ugwaruka go kuva ku myaka 18 gushika ku myaka 35 ruri mu bukene hanini bw'akazi kandi yuko utagira icyakora yuko hari ivyabamo nyene bitari byiza atari ivyo gushimwa mbega ugo gwaruka ruri muri iyo myaka rurafite ngene rushobora gufashwa mwebwe murongoye amasengero n'amadini
nivyo ubwa mbere ho nkuko na patira yivuze nukubanza kubigisha ibijanye n'imyuga mito mito tushaka gufatira cyane cyane mu buruhu corona bihoragira amakambi y'akazi ajya makambi y'akazi abari mu ntumbero zibiri ubwa mbere ho ugo gwaruka ruramenya ibikorwa by'amaboko nyamugenda ko bavuga ngo ntari mirimo impeshi ni nyaka inyaga imwe mu gihe baba bari kumwe bacamenyera gukorera hamwe ku buryo bashaka kugira umugambi bagakusaba ingero ushaka kubafasha haba mu bijyanye n'ukomera kwacu ngo ashaka kubafasha bafashirije hamwe kuko kandi tumenya yuko amahoro ajyana n'amagara meza udafite amagara meza n'ubwo ariko baharaniye amahoro amahoro abamunda kandi
rega subiye inyuma gato ugwaruka nyene rutagira icyo rukora kuvuga yuko nimba bishobora guharanira amahoro tukuvuga ko ruri no mubashobora kuba bashobora guhungabanya amahoro rero kubera no kuba icyo bakora
neza go cyane go niko babere bo banafise ni nguvu niyo bashaka no guhendwa kuko umuntu ashonje mubwiye tandi ukoresha nyibindi urashaka kumukoresha kubishaka mu gihe adafise izo nyigisho zikwiye zimwereka ikintu n'iciza kamenye cyo ihanganira ukamya koko abakera baravuze bati ngigihe sinye bivuga neza ibyo bisurumba nibo bakomeye bafite ingufu ushobora gukoresha ibyo ushaka byose mugabo kandi izo ngufu icyo tubafasha no kugira ngo badishire mu iterambere zize kubafasha nizo mu gusambura
ikindi no kunganira nuko iruhande yuko ari nabo bakomeye bafite ingufu ni nabo bagize igitigiri kinini cy'abarundi ibyigwa byagiye birakorwa byarerekanye kugwaruka ruri ku bice birenga 60%. Cyumvikana rero yuko icyo gitigiri cy'abantu bagize igihugu iyo batitaweho bikwiye ngo yiyumvirwe imigambi by'ukuri yo gufasha kugira bagume ku murongo mwiza w'indero umurongo mwiza ukumva ko bahamagariwe kunganira mu iterambere akenshi nuko abo bantu bashobora gutsinda badatsimba ataje amahoro mu ruhande rumwe n'ukwashobanuguhungabanya ya mahoro
bavuga ko bakoresha ugwaruka rukoreshwa cyane mu bijyanye na politiki ni kuvuga rushobora kuba rukoreshwa rero rufise ibikorwa rukoreshwa mungira ngo rushobora kuba atari ibiharanira amahoro cyane cyangwa ruriteza imbere mugabo ko biri kose ngira ngo rurakora
hanyuma tuvuze tuti gukoreshwa mu bya politiki burya ni uko abantu kenshi bihutira kumva ngira ngo agahaze ubundi politiki hari imigambi y'iterambere ijya muri politiki hariho n'ibindi byinshi biba biko birarangurwa mu gihugu bijya muri politiki nivyo yuko haba hari abanyapolitiki ngira ngo baba bafise izindi ntumbero bashobora gwaruka nyene bashobora kurukoresha mu bindi bitaza by'ukuri biri mu ntumbero nziza ariko by'ukuri iyo gwaruka gwigishijwe kwebwe mu runani rw'amashyirahamwe y'ugwaruka tuvuga tuti icuma gikomeye ni icaciye mu ruganda iyo gwaruka gwaciye mu ruganda rukigishwa by'ukuri akenshi ruba ari gwaruka ruba ruri ngaho kugira rusahirize mu gutsimba taza ya mahoro
ego
ahubwo jewe ndibaza tukivuga ivyo nyene hari ugwaruka rutezwa kuraba neza kandi kugerageza kubafasha kuronka imigambi tomoye n'urugwaruka ruriko rurananirwa inyuma y'ishuri shingiro kuko ni rwinshi haraho naciyisanga umusaseredoti yabegeranije ni paruwasi imwe yari afise urwaruka rurenga 80 umva imisore n'inkumi bagifise ingufu bategereza kuba bafise ico bakora tutaravye neza muri iki gihugu cacu urwo rwaruka niko ndavuga ariko rananirwa nyuma y'ishure shingiro badaheza ngo babandanye n'ukuraba neza haba ku rwego rw'igihugu haba no twebwe mu madini haba no muri abanyene bajejwe iby'amashirahamwe tukiheza ico twokora kibereye kuko n'urwaruka rugifise ingufu n'urwaruka rugikeneye ubumenyi ariko kandi n'urwaruka rutegeza kubaka kazoza karwo
Nuko rero nshuti bakunzi bijuje Amerika kabinonga haduce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara kwa kabiri uza mukazoshobora kumva inzitizi urwaruka rufite kugira ngo rushobore kuba mu bikorwa byo guharanira amahoro hamwe n'igikwiye gukorwa mu rwaruka rwarwegamiye inigambwe ya politika zo ari mu gice cha kabiri cy'ikiganiro umugenzi wacu Diane Ndonsa azobandanya aremesha n'abatumire biwe kandi tunabashimire kuko bakoze cyane nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri micro Magdila Yabero hamwe na ingenieur Linas bamfashije muhinga bw'ivyuma turaza kongera kubana namwe mu biganiro bindi bitandukanye ariko muraza kubaha gufi ya radio nka saa 10 ni ikiganiro muri sanga.